Iyi muva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubandanya kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu. Itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva iminsi yose saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19, 22, 25, 31 canke 41. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM umurongo wa 104 n'ibice bitatu canke kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ku munsi wa gatanu rero tuganira ku buzima, amagara, ibikorwa n'ibindi byinshi byerekeye umwigeme n'umukenyezi. Muri kumwe na Oriane Tangishaka muri studio gatanu. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika nkuko muvyumvise no wamwanya w'ikiganiro muri sanga. Urifuza kumenya byinshi ku myuga ikoresha ivyuma byo ku rwego ruhanitse mu byerekeye ubwenge intelligence artificielle canke ubumenyi mu byo kubungabunga amagara y'abantu n'ubuzima muri rusange harimo no kuvura amenyo n'ibindi. Ni mu kiganiro muri sanga rero cyo uyu munsi aho tuza kuganira no murundi kazi yabaha no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ani Irankunda yiteguriye kugira urugendo mu Burundi havuye ino akazoba ari kumwe n'abahinga bavuye mu bice bitandukanye ku isi bakaba bazotanga inyigisho ikiringo cy'imisi ibiri mu gisagara cha Bujumbura. Bazokoresha amanama bongere batange inyigisho kugwaruka n'abandi babyifuza. Kazi rero mushikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi. Nimero ni yayindi mushobora guhamagara ko mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyumviro nk'uko mubikora kuri Facebook yacu. Nimero rero ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1. Ndasubiramwo, nimero muduhamagara ko ni 1-202-4-4-1-9-9-3-1 muri sanga.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bona nte.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afurika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika rero nkuko mubyumvise twabasiguriye inshuro nyinshi ni ikiganiro ni muri sanga. Nkuko twabibemereye uno munsi turabandanya n'urwaruka n'abigeme n'abakenyezi b'abarundi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuganira nabo bagenda bafata ingendo mu gihugu cy'u Burundi mu ntumbero yo gufasha mu iterambere ry'ico gihugu. no musi turaganira na Ani Irankunda umurundi kazi aba muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Tennessee. Irankunda yiteguriye urugendo mu Burundi mu kwezi kw'indwi aherekejwe n'amashyirahamwe mvamakungu azomufasha mu bikorwa byo gutanga ubumenyi n'inyigisho mu nzego zitandukanye. Ani Irankunda, amahoro neza, kaze mu kiganiro muri Sanga.
Mwaramutse neza Oriane, murakoze cyane.
Urakoze cyane nawe kwitaba ikiganiro muri Sanga uyu munsi, aho ugiye kuganiriza abarundi n'abanyarwanda ko muri bifuza kuzokwitabira izo nama izo nyigisho mwiteguriye gukora. Ariko mbere yaho Ani, abatakuzi, Ani Irankunda ninde, uvuka he, wakuriye he, ukora iki, muri make utwibwira?
Eko, muri make nitwa Ani Irankunda, nkaba navutse mu Burundi mu ntara ya Gitega. Nakuriye muri leta ya Georgia, hano muri leta zunze ubumwe zo muri Amerika. Haciye imyaka 20 mba ino muri Amerika. Mu busanzwe nkorera ishyirahamwe ino muri Tennessee nyene yitwa Catholic Charities, ikaba ifasha aba refugee hano muri Amerika, nkaba nkora mu biro rero bifasha urwaruka. Mu bindi nkora ishyirahamwe yitwa Reunion 257. Iyo shirahamwe ikaba yifuza guhuza abarundi baba mu makungu.
Turumva ko iryo shirahamwe Reunion 257 yiteguriye ihuriro rikomeye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihuriro ni ryari?
Igihuriro ni uku kwezi nyene, itariki 28 gushika itariki 30. Izobera muri Atlanta, Georgia. So turabatumiye mwese mushobora kuhashika, muzoze nyene dusangire.
Birumvikana tuzokumbure mbere yuko iryo huriro riba canke nyuma yaho tuzobatumira twongere tuganire tubwire byinshi kuri ivyo. Ariko no munsi rero tugaruke kuco tugiye kuganira ko cerekeye urugendo rwawe mu Burundi. Ni igiki catumye utegura uyu mugambi wo kugira iki gikorwa cyo kuja gutanga izinyigisho mu Burundi ujanye n'abandi?
Kuba natangiye gukorana n'urwaruka ino muri Amerika, nasanze ko hariho abarundi benshi bashaka gukaruka mu Burundi, kwigisha nyine gufasha abarundi bari mu Burundi. Abandi nabo baragenda mu Burundi, bakaryoherwa bakagaruka bafite ingufu nyinshi yo gusubira mu Burundi gufasha abarundi baba mu Burundi. So ibi rero summer camp ni platform ifasha abarundi baba mu makungu kugira ashobore gutanga ubumenyi bafise n'inyigisho mu nzego zitandukanye.
Iyo wise summer camp tuvuge kumbure nk'ihuriro uzoba uri urakora?
Ni ihuriro ahantu abantu bashobora kuza kwiga ibintu bitandukanye.
Uburyo none ndumva ko bizofata uburyo bwo kuja mu Burundi gukora ayo manama n'izo nyigisho zizomara iminsi ingahe? Uburyo ni bande bariko baragufata mu mugongo?
Ubu ndiko nakorana n'ishyirahamwe yitwa Burundi Friends International. Iyo shyirahamwe niyo iri kiramfasha kuzana urwaruka rw'abarundi bazoza bavuye mu ntara 18 zigize igihugu cy'u Burundi. Kandi iyo shyirahamwe yitwa Burundi Friends International, nibo bariko baramfasha gutegura icyo kibanza kuri Burundi American International Academy iri mu gisagara cya Bujumbura. Itariki 15 gushika
15
15 gushika itariki 17 mu kwezi kw'indwi.
Kuvuga ko bizoba ari amanama nyigisho zizomara iminsi ibiri. Abahinga twumva muzogenda mujanye bava hehe, bazoba baje kwigisha iki, ni bande muri rusange?
Ego, ubu tufise abahinga batanu, batatu bazoza bavuye hano nyine muri Amerika, umwe azoza avuye muri China, uwundi azoza avuye muri Philippines. So izo nyigisho zigizwe n'ubuganga bw'amagara mu buzima mu rusange, ubumenyi bujanye n'umwuga wo kuvura amenyo hamwe n'ubumenyi buri mu myuga ikoresha ibyuma, so ibintu bita artificial intelligence.
artificial intelligence benshi barakene kumenya byinshi kuri byo uraza kubitubwira mu kanya kuko turumva ko ari na wewe uzoba uri kuri uratanga izo nyigisho abo bahinga none bavuye nko mu Bushinwa n'ahandi muri Philippines baje nyine kwigisha ibijanye n'izo n'ubwo bumenyi bazoronka nk'amasaha nkangahe kwigisha ku munsi muri make mu biteguye gute ngene bizogenda iyo misi ibiri yose
ego iyo misi ibiri hazoba ama session abiri urumva hazoba iyo mu gitondo niyo kumugoroba so abo bigisha bazokwigisha rero kane kabiri ku munsi wa mbere akane kabiri ku munsi wa kabiri so bazokwigisha amasaha abiri mu gitondo n'andi babiri ku mugoroba abantu bose baba bashaka kumenya nyene ibyo bintu bazoba bari kubarigisha barashobora kuza turabahaye karibu bizobera nyine mu gisagara cya Bujumbura hajya kuri Burundi American International Academy
Radijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umutumire yo mu Burundi kazi yaba muri leta ya Tennessee hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ni muri bya biganiro twabemereye byo kugira tukugenda turaganira nabigeme n'abakenyezi b'abarundi kazi bava mu mahanga bagasubira mu gihugu cyabibarutse kugira ngo bafashe mu iterambere ryaho uno musi rero turi ko turaganira na Annie Irankunda nko twabivuze ariko aradufasha kumva byinshi kuvyerekeye umugambi bafise we na bagenzi be n'abandi bahinga yifatanyije nabo kuza mu Burundi guterera mu bijanye n'ubuhinga ubumenyi no gutanga inyigisho radio ijwi rya Amerika reka tumira mate turagaruka
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kHz 15,320 kHz 15,675 na kHz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kHz 15,180 na kHz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kHz 15,460 na kHz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
radio ijwi rya Amerika ni muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turi kumwe na Annie Irankunda umurundi kazi aba muri leta zunze ubumwe za Amerika yiteguriye kuza mu Burundi mu ntumbero yo kugerageza gufasha mu bijanye n'iterambere gutanga inyigisho mu gwaruka n'abandi barundi bavyifuza mu nzego zitandukanye harimo mu nzego zerekeye imyuga ikoresha ivyuma byo ku rwego ruhanitse mu vyerekeye ubumenyi ubwenge bavyita intelligence artificielle azaba ari kumwe kandi n'abahinga bavuye mu bihugu bitandukanye bazofasha mu bijanye no kubungabunga amagara y'abantu harimo n'ibindi byinshi bagiye izindi nyigisho nyinshi bagiye kuzotanga mu misi ibiri ikiringo cy'imisi ibiri i Bujumbura mu Burundi hari abanyonyi benshi ku ijwi rya Amerika Facebook yayo bariko barahamagara batangiye kubaza ibibazo n'ivyumvira umutumire wacu reka duhere ku murongo wa telefone na Idris amahoro neza Idris
amahoro na mahoro namwe
yego urahura komeye
turakomeye turashima
duhamagaye iri hehe hama uduge ku ijambo ikibazo canke icyumviro
ndabahamagaye ndi muri komini provesi bubanza komine Gihanga nagerageje gusoma amakuru kuri Facebook ndabona ijwi rya Amerika ibintu bya Fibriye nifuza kuba nomenya ico kiganiro nkamenya na Irankundani bumenyi ukungene yobudufasha ibiganiro inyigisho azotanga mu gihugu ukungene natwe zodushikira kugira twiyungunganye muri ivyo vyiyumviro vyiwiwe haba kuvura canke kufasha uwo bayafashwe n'ivyo bintu
Ego. Ani muri make tuhereye ku zina ku izina giri huriro isama camp ri huriro yitwa ngo iki kugira ngo ukumbure abantu bazobaze baronke byinshi ku byerekeye byo. Halo Anita.
Ni jewe Anira nkunda ndiko ndayitegura fashion na nishyirahamwe yitwa Burundi Friends International ibiri kwidamfasha ibujumbura.
Hari nimero ya telefone kumbura bashobora guhamagara ko kugira ngo bitegure kuzo kwitabira iryo huriro mu Burundi.
Barashobora kunyandikira email nimba bafite ikibazo iyo email ni irankunda ani kuri gmail.com canke bashobora nyene kunyandikira na jewe je nta kibazo mfite bafite bashaka kuza nzobabwira nyene aho twohurira kugira nabo bashobore kumenya izo nyigisho.
Aho izo nyigisho zizoba ziri ni hehe neza na neza mu gisagara ca Bujumbura ibiro bizoberamo?
Bizobera ku ishure ryitwa Burundi Friends Burundi American International Academy iri Bujumbura nyene.
Urakoze cyane Radio Ijwi rya Amerika, tubandanye ku mirongo ya telefone ugwaruka rw'abarundi bakomeza guhamagara ku murongo wa telefone. Tubandanye n'uwitwa Idrissa. Twari dufite Idrissa, ubu turanse Idrissa, turi kumwe. Halo Idrissa, amahoro. Mahoro.
Halo.
Wii.
Amahoro. Amahoro.
Urakomeye.
Ndiani Kigali. Ni Karuruma. Ndamwibariza bafite izihe gahunda kuri iyo gahunda bafite kugira ngo i Burundi habashe kubironosora neza, bafite izihe ngamba kugira ngo icyo kibazo kibashe gukika?
Ikihe kibazo
namwibariza? Ni icyo kibazo namwibarizaga.
Ikihe kibazo wifuza ko coterega umuti?
Ndamubaza. Halo.
Wii, turakumva.
Ndamubaza ko atuye aho muri Amerika, akaba afite izihe mbaraga zatuma i Burundi bagera kuri gahunda bihaye kugira ngo Abarundi babashe kujya ku murongo umwe kubera baba bakeneye ni benshi.
Ariko wotomora neza ikibazo
kumurongo byabatwara imbaraga zisaba gute? Bizana gute? Gahunda nafite muri kimwe iyo gahunda yose.
Guma ku murongo Idrissa. Guma ku murongo. Anira nkunda, ugerageje kwishura ikibazo cya Idrissa, niba hari ibindi bibazo mubaze. Alo, ani turi kumwe? Ego. Ikibazo cya
Idrissa.
Idrissa, watomora neza ikibazo ushaka kubaza ani, niba tomora neza ikibazo cyumve neza kwishura.
Namubazaga afite gahunda yihe kuri icyo kibazo kiri Burundi kugira ngo kubera i Burundi barabakeneye.
Ikihe kibazo? Ikihe kibazo neza na neza wifuza ko cokemuka?
Icyo kibazo ndumva cyakemuka.
Ikihe kibazo?
Habaye ibiganiro bafitiye gahunda.
Ikihe kibazo
bafite ni iyihe?
Ego.
Kubari muri Amerika kandi Burundi babakeneye.
Reka twumbure
byabatwara igihe kigana gute kugira ngo.
Ndumva utari kuratomora neza ikibazo cawe Idrissa, kumbure turakugarura ku murongo, tomore neza ikibazo cawe kugira ngo umutumire akwishure neza. Ariko nkuko twabivuze, iki ni huriro rizotanga inyigisho mu kiringo cy'iminsi ibiri i Bujumbura mu Burundi. Ani, tuganire gato ku bijyanye n'inyigisho ku bwa wowe nawe arizo uzotanga zerekeye intelligence artificielle. Benshi ubwo bumenyi, ubwo buhinga ntibabuzi neza, ntibabutahura. Uwo tubwira muri make ibyo uzoba uri kurigisha n'ibyo witeguriye gutanga?
Ubundi muri make si jewe nzokwigisha artificial intelligence. Hazaba ari uwundi muhungu yize kuri university no muri Amerika yitwa MIT. Sinzi abantu ngira bo bayizi no muri Amerika ni university nyene yigisha ibintu bya artificial intelligence. ajewe nijezo kwigisha ibintu bijanye na trauma umva abarundi twaraciye mu bintu byinshi so kandi ko ndigisha ama ibintu tushobora gukoresha muhira nimba turakorana n'abana canke abandi bantu kugira twihingene two twiteze imbere twebwe mu buzima so nibyo rero ibyo nibyo jyewe zoba ndi kundigisha
kuvuga uzokwigisha ahanini ubuhinga umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ashobore kugerageza kutagira kutabandanya kubana n'ibikomere by'ibintu umuntu aba yaraciyemo mu buzima
ego
ni byiza cyane urakoze cyane hanyuma n'uwo mugenzi wawe azokwigisha artificial intelligence kumbure nawe nyine twomutumira ubwo ubuhinga buhanitse cyane dukwiye kuganira kuri ibyo benshi ntibabutahura cyane ariko birakenewe cyane ko tubiganira ko radishwe rya America isamiranije Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda ani irankunda niwe tuko turaganira nawe ku bikogwa byo gufasha igihugu gutera imbere mu kuzana ubuhinga n'abahinga mu gutanga inyigisho ani none hari inzego za leta kumbure waba waratumiye muzutanga inyigisho nyinshi muzutanga ubumenyi bwinshi inzego za leta mwaba marabatumiye kumbure nabo nyine bashobora kubona akamaro kazimwe muri izo nyigisho muzoba mwatanze kumbure zishobora kubamarira akamaro mu gufata ingingo zimwe zimwe nk'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu canke ubushikiranganji bujejwe ugwarukana n'izindi
ntiturabatumira ariko jewe nanjye nzoshika mu Burundi mu ndwi zibiri fise amanama nzogira mu Burundi kugira n'abantu bari mu Burundi nzobabwire kugira nabo bazohashike
ego none abarundi bobo bari mu mahanga cyangwa bari muri Amerika bagenzi bawe n'abandi mwarabararitse babaterere muri iki gikorwa murimo
ego twarabye abantu bose nimba bashaka kwigisha bashaka basi kuza kuraba ibyo tuko turagira uwo munsi n'ubwa mbere tubigize so abantu bobo bashaka gufasha mu yindi myaka tuzobigira tabahaye karibu bazoze badufashe nimba bafite ibyiyumviro bashobora kuduterera byose tuzobyakira
yakoze cyane tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi b'ishwi rya Amerika Louis Michel amahoro neza
ukomera Oriane
urahora komeye
mukomere nako twaherukanaga
ntitwari duherukanye kabisa uri ibyo turashima Imana
mfite akabazo
ego
ariko mfubiza na n'umutumire
ego harakumva ni irankunda
irankunda nagira ngo muwaze akabazo agiye kuza mu Burundi agiye kuzana n'abahanga we abahanga cyane ewe harimo n'abahanga mu gihe n'amenya harimo abadatisitari nabyumvise ariko nanaka ngiye mfite namaze nise wamutumire rwose ko ugiye kuza kuki wahise mu Burundi bwonyine ugiye kuza hano muri Afurika yo hagati Afurika santarari wihitiye mu Burundi bwonyine kubera iki kuki tego abaturage b'abanyarwanda kuki utaje mu Bugande kuki wahibagiwe kuki wagiye Tanzania kuki wibagiye hariya hirya murimo muri Congo ubwo ndashaka kumubaza ubwo bona ntabwo yaba yaragize amarangamutima ntabwo kabazo konyine natwe ikifuzo niko twari tugikeneye mwiga bihugu byose mubwiye muri Afurika santarari ukiwahise mu Burundi bwonyine ubwo ntabwo wagize amarangamutima nako kabazo urakoze cyane Oriane
urakoze
cyane umutumire
urakoze cyane ari irankunda ni kuki Burundi bwonyine ego
ego murakoze cyane Louis Michel muri icyo kibazo mwese murabizi jewe igihugu cy'Uburundi ni igihugu cy'abavukiro so urumva ibintu ari ibya mbere ndabigize ntangurira mu Burundi nk'ahandi ariko bigenze neza niho rero tujya turondera yuko twogenda muri Kigali muri Tanzania ahandi hantu so uyu mwaka ni umwaka bwa mbere tubitanguye so mumbabarire ahandi hose tuzohashika
ego nko muri ubwo bumenyi bwo kwigisha ubumenyi bwo kwigisha iby'amenyo hari umugambi kumbure wo gufasha kubijanye n'uburyo abanyeshuri bwo kuzoja mu ishuri ngo bavyige canke bazoza batanga ubwo buhinga bagende hari igikorwa cyo kuzobandanya bakurikirana abo banyeshuri canke abo bantu baba barahaye ubwo bumenyi bwa mbere ani abo bahinga biteguye kubafasha gute kubandanya iki gikorwa
ego ubundi iyo shirahamwe yitwa Burundi Friends International cyuko turakorana ifite ugwaruka 55,000 bafasha mu Burundi kuri mwaka so iyo rero shirahamwe irafite ibintu bitandukanye ihora ibigisha misi yose bafite ibiro mu ntara zose ziri mu Burundi so nibo rero turiko turafasha kugira cyabe ingene iyi summer camp izobera mu Kwindwi tuzogume turaba ingene twoguma twigisha abarundi bari mu Burundi kubera ibintu by'amenyo si ibintu ushobora kumenya umunsi umwe hama nyine ubyibagira ni ibintu nyine tukeneye kuguma tushira imbere kugira abantu ntibazobyibagira cyangwa bazogume babyiga
nivyo cyane birafasha ugwaruka rero muri rusange kumenya ibijanye n'uwo mwuga kugira ngo kumbure bazowige bazokurikirana
ego cyane
niyo ntumbero
ego cyane ibyo byose bizuba turiko twigisha nibyo gufasha ugwaruka
urakoze cyane reka tubandanye n'abandi ku murongo wa telefone Damascene uraho neza
yego ndabafasha
Damascene duzijwi kibazo cyangwa icyumviro
ego nareko ndiyumvira kubera ko twebwe n'ibijumbura bya yuko radio uko yumva ariko twari tumye ku rubuga ngo ukana bumenyi kubaza ibyo bijyanye n'ibintu bishobozi uko bikorwa n'ingene bimeze kuko dufite amakenga nubwo bitaramye wenda hari aho byagiye bikoreshwa nko muri Bralidi mu Burundi bisigira icyumweru bitari buke mu bakozi sinzi rero ko bazakora kugira ngo nibyatera imbere ibihugu bigira ingaruka mbi mu bakozi
Damascene ikibazo cyawe nticyumvikana neza subiramwo twumva uri kure kandi twumva neza icyo ubajije subiramwo
ndabaza ikibazo kijyanye n'ibyo bintu bishobozi bizo ibyo bya bishobozi kubaza yuko iyo misoro yakoreshwa kubera ko nk'ino hatagiye kuboneka ubuhinga buteye imbere cyose usanga bufite n'ingaruka mu aho biriko barakoreshwa ugasanga hari abantu birukanwa mu buzi kubera ko bakaba bagifite bakora ko rero hoba hategekanijwe ubundi buryo kugira ngo ntihagire abo bishobora guteza ingorane murakoze
urakoze cyane ngerageje kumva neza ikibazo ciwe ani abajije nko kuri ubwo buhinga bwa intelligence artificielle hari abantu bafise makenga rimwe na rimwe yuko bishobora gutwara ubuzi bw'abantu ubuhinga bumwe ubuzi bumwe bugakorwa n'amamashini kuri ciwe uvyumvira kwiki iyo haje ubumenyi bushasha ubuhinga bushasha ugasanga abantu bato bato abantu basanzwe barabuze ubuzi nubwo biba bisa nk'ukumenga n'iterambere rije mu gihugu we kuri ico uvyumvira kwiki
ico ni kibazo ciza cyane nino muri Amerika natwe turiko turibaza ico kibazo nyene so ibintu tuba tutazi ni byiza kugira tubimenye ni biki bikora iki bikora gute kugira natwe tuzobyige sikuvuga yuko naho turiko turabyiga yuko bizotangura gukora uwo munsi nyene canke uwo mwanya nyene ni ibintu bizoba mu gihe kiri imbere so si gihe ki you know mu myaka itanu canke imyaka cumi ni mu myaka 50 nk'uko so turiko turabyiga kubera naho tutabishaka bizoza biriho you know byatanguye so tukeneye kubimenya natwe kugira nibyatanguye gukora natwe ntizobe inyuma
n'igihugu kizobe naco nyene citeguriye guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe mu bijanye n'iterambere
yego
hama kuri izo nyigisho ani dusubira inyuma gato hari uburyo bisaba kugwaruka ruko ruravyumva ukumva ko ari inyigisho nyinshi nziza zigiye gutangwa hari amafaranga bizosabwa bisabwa iki kugira ngo umuntu aze kuronka izo nyigisho ngahe Bujumbura
nta na kimwe bisaba ni kuri gusa urumva twebe tuba mu makungu turiko turiga tushaka nyene kugaruka mu Burundi natwe twigisha ibyo twize kugira aba ugwareko bari mu Burundi nabo babimenye so niturihisha abashaka kuyandikisha bashobora kunyandikira naje kuri email yanje yitwa irankundaani kuri gmail bafite ibibazo bafite nyene ibintu bashaka kumbwira bashobora kunyandikira kuri email hanyuma nkababwira ibindi bintu kugira bazohashike neza
Hamakumbure wonatanga WhatsApp isanzwe yorohera abantu benshi cyane wotanga WhatsApp bashaka kukuronka ko bakakubaza ibazo cyangwa bakakubwira n'ibindi bipfuza nko kubivuza
Ego WhatsApp yanjye ni kane 04 gatandatu indwi kabiri 0 kabiri 0 bafite ikibazo bashaka kunyandikira nta kibazo
no kuvuga kane 04 gatandatu gatandatu indwi kabiri zero kabiri zero niyo nimero mushobora kuronka ko Ani Irankunda akababwira byinshi kuri iri huriro rizomara iminsi ibiri I Bujumbura aho bazaba bariko baratanga inyigisho n'ubumenyi muri byinshi tubandanye ku murongo wa telefoni n'abandi bifuza kukubaza Ani Pacifique turi kumwe ku murongo uratwumva
ego
mahoro
amahoro neza
kibazo cyangwa icyumviro
kuvuga ko twashaka kubaza ku bijyanye no muhinga azoza ariko kubera ko twashoboye kumva neza ikibanza twashaka kugira ngo tumenye ikibanza ko nkatwe turi I Bujumbura menye aho bazokorera kugira natwe dushobore kwashika tuhakura ubumenyi ariko manze mbabarire gato
ego ani hari ibarabara canke icyo fasha bari Bujumbura neza na neza kuhamenya aho hantu canke quartier bishobora kuberamwo niba muri akimenya neza ico kibanza nalo ani
wi ego ishure yitwa Burundi American International Academy iri Bujumbura nyene sinzi barashaka kunyandikira kuri WhatsApp hanyuma nkakaba nkabaha address ariko iri address agency se iri kuri na sinzi neza barabara iri ariko yitwa Burundi American International Academy
kumbure ni mu gisagara cha Bujumbura ani barashobora kwandikira bakaronka neza na neza aho iyo nyubakwa iri ukababwira urakoze cyane kumbure turashobora no kubashikiriza ku rubuga rwacu rwa Facebook iki kiganiro kirangiye adresse nyayo y'iyo nyubakwa aheri mu gashobora kuzotumbera aho hantu ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi kugera kuri 17 z'uko kwezi nyene tubandanye ku murongo wa telefone radijwe rya Amerika muri kumwe na Ani Irankunda twakire Jean-Claude Ngoboka mu Rwanda uraho neza
Murahoneza.
Amahoro.
Amahoro y'Imana kuri mwese kandi natwe tumeze neza.
Ni byiza cyane. Ikibazo cyangwa icyumviro ngoboka.
Tamaze gusuhuza cyane wereza amaboko yombi. Nk'uko bisanzwe bakunze bahe bageze bya Amerika ngoboka za ku Rwanda ubwo aho ni mu karere ka Ngoma muri uyu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kirwa mu bakurikiye gatanu.
Ariko uvuge wihuta telefone yawe ntimeze neza.
Meze neza cyane dore ko n'iminsi turimo n'amezi turimo ari amezi meza ku banyarwanda muri rusange ni ibintu biba bimeze neza cyane rero
ani uramufite ikibazo cyangwa icyumviro ani uramufite ikibazo cyangwa icyumviro
kamaze mushimire cyane numvise afite intambwe nziza kandi afite n'icyerekezo cyiza gishimishije afite ko zaza tugomba kumwigiraho nk'urubyiruko muri rusange kuri ibyo bicurangisha ry'iyo numvise akoresha
Ngoboka urakoze cyane.
Uragera mu minsi irimbe.
Urakoze cyane Ngoboka, urakoze cyane.
Kandi nubundi byarahageze. No wenda buriya. Bura n'iki kiganiro mujya mutegura bikadufasha n'iki kiganiro yakoze. Ari byinshi urubyiruko ruba rwungukiyemo cyane muri rusange. Kumva ko na mwungu umuntu agomba gukora ngo yumve ko tutagomba kumuha agaciro cyangwa tutagomba kumugeza aho ashaka, ahubwo akawukora afite ishyaka, afite n'icyo agamije n'intego agomba kugeraho.
Rero
nawe urumva ibicurangisha by'iwe akoresha aho bimugejeje ni kure, kandi n'ubundi iracyakomeza ndetse zanayonga agere ku yindi revo.
Urakoze cyane rwose, urakoze cyane Ngoboka.
N'abandi bose bakoresha wenda ibindi byuma by'umuziki.
Urakoze cyane Ngoboka, urakoze cyane. Ari Irankunda, tugarutse kuri mwebwe izi nyigisho, ndumva ko urwaruka ruratumiwe muri izi nyigisho zomara iminsi ibiri, ariko hari imyaka cyane cyane mwifuza kuzokwakira, hari urugero rw'amashuri bashobora kuba baramaze kurangiza imbere y'uko baza muri izi nyigisho, n'imyaka nke kuva ku myaka ingahe kugeza kuri ingahe mwifuza kwakira?
Iya twifuza kwakira abantu bazoba bahije secondaire mu Burundi. Aba bazoba bahije secondaire barayifise nyene bashobora kuza bige. Hariho umuntu yari yambajije adresse y'iyo shure, iri kuri Avenue du Large muri Kinindo, i Bujumbura.
Avenue inde?
Du Large.
Avenue de Large. Kuri Large. Benshi barahazi. Mukinindo.
Mukinindo.
Avenue de Large Mukinindo, ishure ni International
Burundi American International Academy.
Burundi International American Academy kuri Avenue de Large i Bujumbura mu Burundi muri quartier Kinindo. Urakoze cyane. Iyo adresse turaza kwishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook mushobore kuzokwitaba iryo huriro. Urakoze cyane Ani, turumvise kandi yuko mwifuza kwakira abanyeshuri babahejeje mashure yisumbuye seconde, no kuvuga ko boba kumbure murifuza abavuga ururimi rw'Igifaransa, Icyongereza, Ikirundi gusa, muzoba mwigisha muzihe ndimi?
Ego abantu tuzokwigisha nyine mu Cyongereza, mu Gifaransa cyanke mu Kirundi, ariko tuzoba dufite abantu bazosubiramo mu Kirundi bazi nyine Ikirundi cyo kwigisha, kubera nkatwe kubera tuba mu makungu, Ikirundi cyacu si Ikirundi nyine cyo kwigisha. Tuzoba dufite rero abantu bazosubiramo kugira bashobore kubyumva neza.
Ariko uragerageza cyane rwose, niwe umaze imyaka 20 irenga kandi wagiye uri umwana muto cyane rwose, ikirundi cyawe ni ikirundi cyiza. Ntiwisuzugure.
Ni kugerageza nyine.
Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo wa telefone, twakire umunywanyi yitwa Sengiyumva. Sengiyumva, uraho neza? Halo Sengiyumva, turi kumwe?
Halo?
Ni Sengiyumva, uratwumva? Sengiyumva?
Halo.
Ego Sengiyumva, turakumva. Mbaza ikibazo cyangwa icyumviro?
Ndiri mu bishari ku Sengimana.
Sengimana.
Nimuzaho na ikibazo ushaka kubaza. Uwo mutumi gwaje mbaza igihe nko nakoreshejwe n'ibintu nza kugwara amenyo.
Sengimana, telefone yumva ikira kugora gato. Gerageza uhagarare ahantu umurongo ucemo neza kandi uvuge uduze ijwi. Sengiyumva, Sengimana nakose. Sengimana, turi kumwe?
Kumva neza.
Subiramo ikibazo cawe mu masegonda make ko numva telefone yawe ntirikira korohera.
Akunda kubonamo n'utubyimba indani, nashaka kumubaza niba hari ikintu ashobora gukorerwa kugira nibyongere nka kanseri.
Urakoze cyane. Ani kumbure Sengimana ashobora kuharongera inyigisho zerekeye ukuntu ushobora kuvura amenyo yiwe, izo nyigisho zizomufasha mu kumenya kibazo afise kumbure niba bazotangaza nyigisho gusa hari ibindi bikogwa byerekeye kuvura abantu bazokora muri iryo huriro
kwiza arashobora kuza nyene kumenya ingene sinzi ni aza azokwiga ibintu bijyanye n'amenyo afite ikibazo arashobora kubaza uwo mudokotera azoba ari harya akamufasha ko arashobora no kuza kugira aganire niyo shyirahamwe yitwa Burundi Friends International nabo bazomufashe basi kurondera umuganga canke kurondera ahantu ashobora kugira bazomufashe ibintu bijyanye n'amenyo
birumvikana urakoze cyane gose radio ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda nkuko bisanzwe turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 masaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda cyuko turaganira na Ani Irankunda umurundi kazi yaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguriye kuza mu Burundi aho azoba ari kumwe n'abahinga batandukanye bazutanga inyigisho kugaruka rw'abarundi ikiringo cy'imisi ibiri Ibujumbura mu Burundi rero bararitse ugwaruka cyane cyane bifuza kuronka inyigisho zitandukanye zo kubafasha kumenya byinshi mu nzego zitandukanye haba ari mu bumenyi ku rwego ubumenyi bukoreshwa ibyuma byo bita intelligence artificielle ku bumenyi mujanye n'amagara y'abantu n'ibindi byinshi nduko kandi turaganira n'abanywanyi bishwe rya Amerika ku murongo wa telefone bifuza kumenya byinshi kuri rihuriro twakire uwitwa Egide ku murongo Egide uraho neza
Ego nda ndo mahoro
ikibazo canke cyumviro kuri Ani Irankunda
ama nashaka kumubaza umutumire mwatumije ndo ntambwe kumushimi
ego
ama nigiki ategekanya ko gugaruka adobahuje nago yashobora kurufasha muri iki gihe cya none kuko ugaruka benshi nyuma kugisha yo tugira kazi kandi badabuze ingufu zo gukora mu gaba kavura mwaye ingene boba we ategekanya iki ko urugo rwaruka
kibazo cyiza hani mwishura gute
sinzi kibazo neza buze ni kiki ndabategekanya
Iki mutegekanya kumbure gufasha ugwaruka rudafisa kazi muri iki gihe ni benshi bifuza gukora ariko ugasanga nkuko bivuze occupation kuronka ikibafasha kwiyungunganya mu buzima kiragoye cyane muri iki gihe hari ibintu mutegekanya gufasha ugwaruka mu kuronka kazi muri rusange
muri uyu mwanya kuronka kazi ni kibazo kinini cyane mu Burundi so jewe kuri jewe ibyo ndiko ndafashe ni kubigisha ibintu byo kurondera akazi sindagera ngaho ngira mu gihe kiza nzosubira basi kubafasha nyine kurondera akazi ariko ubu ndiko ndabafasha kwiga kugira ndabigishe basi abantu bari mu makungu bazogaruka mu Burundi bigishe ugwaruka buri mu Burundi nimba bashobore basi kugurura ibiro you know yamenyo uwo mu doctor azabafasha so sende ko nabafasha kugira baronke sinzi mu kirundi ikijambo cyitwa network kugira baronke
kumenyana no kugerageza kuguhura kugira ngo basangire ivyumviro guhanahana ivyumviro
ego kubera n'ubundi bafise aho hantu bashobora guhurira niho rero ibintu bizoca you know bitanga gutera imbere abo barundi bazoze bavuye mu makungu hanze babonye bagarutse mu Burundi nabo baca bashaka gufasha rero tugumye tugenda nkuko tube turagenda abantu bavuye mu hanze bagarutse mu Burundi bagafasha no rero bazoca bashaka gufasha Burundi gufasha ugwaruka nimba ari kurondera akazi nimba ari kwigisha twese tuko turagira ibyo tubona yuko twofasha mu Burundi
ani uduha karorero kuko turibuka nko no mu mwaka uheze waragiye mu Burundi waragiye n'umugwi w'ugwaruka rw'abarundi baba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo twibutsa muri makenge n'ubwo rugendo rwagenze byabafashije iki ugo gwaruka rwagiye bafashije iki igihugu muri make kugira ngo twumve uko kuntu benshi bagenda barasubira mu gihugu bigafasha kumenya ibikenewe mu gihugu n'ivyo bofasha kugira ngo abarundi ntibaze baraja mu Burundi basubira inyuma ataco bafashije byagenze gute
abarundi baba hanze nkabo twajanye bavuye muri America ugwaruka uri no benshi bashaka kugaruka mu Burundi ariko tusanga abavyeyi babo batashaka gusubira mu Burundi so ubwo gwaruka ruca rurondera rero abantu nka jewe kugira nanzi ndabafashe gushika mu Burundi kugira nabo bahabone bakabona ibyo u Burundi bukeneye nimba ari kugura ibiro canke kugura company ishobora kugira nyene ubuzi jewe ndabafasha kugira bashike mu Burundi nkabereka Burundi Burundi hameze nk'uko tukatembera mu ntara zitandukanye kugira babone ingene u Burundi buhagaze ubunyene nabo bagarutsino bazoce bavuga sinabone yuko u Burundi bukeneye you know ibintu nk'ibi nkajeweje naraje nkabona ati u Burundi dukeneye ahantu ugwaruka ruri mu Burundi ushobora guhurira n'ugwaruka bivuye hanze jewe rero nico gituma naciye ntangura iyi summer camp y'imisibiri izobera i Bujumbura hari abandi rero baza bakabona u Burundi bakeneye amahoteli bakavuga ati reka nsubire muri Amerika ndongere amahera cyangwa inondere ibintu bishobora kumfasha kugira nsubire mu Burundi nugurure ihoteli so jewe rero ndiko nabafasha kugira baronke sinzi mu kirundi opportunity kugaruka mu Burundi bakahabona
kuronka ayo mahirwe kugenda mu Burundi kuhabona kuhamenya kenshi kuko abatari bake mu bamwakuriye muri Amerika abatari bake banavukiye muri Amerika ntibarabona mu Burundi bumva byinshi byiza rero kuri mwebwe nuko babanza bagakubitirayo urakoze cyane reka tubandanye rero ku murongo wa telefone turafise abandi Daniel ku murongo turi kumwe
cyane
urahura komeye Daniel uri hehe ikibazo cyangwa icyumviro
ndi Nyamasheke rwaramboga umudugudu wa Nkomero
mu Rwanda
mu burengerazuba bw'u Rwanda ni mu Rwanda bo ndabashimiye mwakoze cyane ku kiganiro bitatugejejeho twagikunze pe ari byinshi tugiyemo kandi by'ingirakamaro ni ukuri dushima zimwe na radiyo yacu kuko ni radiyo ya mbere ku isi iduha ijambo natwe tukagira ijambo ni ukuri ndabashimiye murakoze narashima
turagushimiye cyane rwose nawe gushima ibiganiro tubashikiriza biradushimisha Radio Ijwi ry'Amerika risamirana ni Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda ugaruka mwe mwese rero muri ko muradutega amatwi murumvise cyane cyane abari Bujumbura n'abari mu ntara zitandukanye turi kumwe na Ani Irankunda yiteguriye kuza i Bujumbura gutanga inyigisho ku buntu zishobora gufasha kubaha intumbero mu buzima kubijanye no guhitamo ibyo mwifuza kwiga gukoreramo turabandanye kiyago Radio Ijwi ry'Amerika reka tumira mate turagaruka
Nacho vya tanze Gubibu koiri Gubisu kovisa Nivyane mevyo sevyo ngisi Nacho vya koze Nacho vya tanze Gubibu koiri Gubisu kovisa Thank you. tudugi misozi tujabu kinzuzi dukura maboko mumuzu twese hamye turashoboye
abakenyezi turashoboye niko iyo ndirimbo ivuga indirimbo ya Cynthia Iteka indirimbo yitwa Ndumukenyezi akaba ari karavuga byinshi ko byerekeye iterambere y'igihugu n'uruhara rw'abakenyezi duhereye kuri iyo ndirimbo nyene ani abigeme wobahanura iki mu bijyanye no kwitabira nk'inyigisho nk'izo mutanga kuri wewe impanuro ufise nizihe ku bakenyezi nabigeme
impanuro no bamfite y'abakenyezi n'abayigeme ni bakeneye guhashika ntibatinye ko ibi bintu nyine turiko turavuga ngaha ku radio yacu yuko bitabaraba canke ibintu tuzoba turiko twigisha bitabaraba je nibaza ko kugira Uburundi butere imbere tuzokena ko abahungu n'abakenyezi cyangwa abagabo n'abakenyezi bose baronka ama opportunities ari imwe so
amahirwe
so nabo bakeneye guhashika nabo bakeneye kubimenya ntibatinye na nibyo nababwira
urakoze cyane rwose radijwe ijya muri kisamira ni Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda abakenyezi koko barafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu nkuko bivuze bakwiye guseruka bagashikiriza ibazo bagashikiriza ibyumviro ni gake nkuko bivuze ani barakwiye kumenya yuko bibaraba barakwiye kumenya yuko nabo nyine bafise ijambo bashobora gushikiriza kuko nkuko twama twabivuze mu biganiro nk'ibi numwigeme numukenyezi yaje arashikiriza ibyumviro vyiwe n'ingena ariko arashaka gufasha igihugu gutera imbere ariko nkuko wabibonye isaha yose igiye guhera atamukenyezi atamwigeme ahamagaye haba ari nko kugutera intege haba ari nko kubaza ikibazo haba ari nko gushikiriza icyumviro birakenye ntibishika kenshi kandi birateye amakenga
ego cyane kandi since jewe nzoba ndi mu Burundi je nshaka kumenya abakenyezi nimba bafite ikibazo nimba bafite ibyiyumviro nabahaye nomero zanje kandi nabahaye na email yanje kandi nababwiye aho nzoba ndi so muzohashike ndabasabye muzohashike mufise ubwoba muzoze mumbaze amaso mu yanjye kugira ndababwire neza
ukuri wowe none ani urakeka ko igituma badaseruka biracari ikibazo c'umuco canke biracari ikibazo co bo nyene kwikumira kudaseruka
ni jembo nari byose ni byose since ni kibazo nyene Uburundi bufise je nandi ndagerageza kugira nanje shire ibikorwa byanze imbere kugira basi babone ko oh hari Uburundi kazi arika arakora arika arashira ibyiyumviro byiwe imbere so nanje nifuza ko basi babona ibyo nanje ndiko nakora na se bibaha nabo inguvu kugira bashike aho nanje nashitse
nibyo cyane kuko ni kibazo kumbure ushobora kuzosanga ku rubuga niba mara gushika ibujumbura kumbure ushobora gutungurwa nuko 90% bazokwitaba aya manama izi nyigisho ubumenyi bakaburonko zosanga ari abagabo canke imisore ugasanga birakubabaje rero nibaza ko ari impanuro kumbure twotanga nuko duhimiriza abigeme cyane gose abakenyezi cyane gose nkuko wabivuze bakitabira kumbure batanavyumvira baronka aya mahigwe y'ukuronswa izo nyigisho ugiye kuzotanga rero turaguteye intege muri ubwo rwego hama rero uwo kongera ugatanga ya nimero yawe abakumva bashobore kuguhamagara kukwandikira kuri WhatsApp bashobore kugira amasoni kumbure badashobora kukubaza ibibazo usubiruka duha ya WhatsApp yawe bashobora kukuronka ko
ego WhatsApp yanjye ni 404 6 2 2 0 2 0 abasisi bibazo bashobora kunyandikira kandi ndashobora gutanga na email yanjye irankunda ani kuri gmail.com.
Urakoze cyane rwose tubibutse kandi ko naho iryo huriro rizobera nkuko ani yabivuze ni kuri Avenue de l'Arche mu Kinindo Avenue de l'Arche Bujumbura mu Burundi kuva ku itariki 17 kuva ku itariki 15 nako urantunga kuva ku itariki 15 gushika ku itariki 17 z'ukwezi kwindwi zikaba zirizo nyigisho n'iryo huriro rizoba riyobowe na Ani Irankunda kumwe n'ishira hamwe rizoba ryamwakiriye rikorera mufasha muri ivyo bikogwa. Ani rero tuko turaja ku musozo w'ikiganiro akajambo ka nyuma wifuza gushikiriza witegurira kuja mu Burundi gukora ico gikogwa nakahe?
Akajambo ka nyuma ni akajanye nyene abigeme bihora bimbabaza kubona bakitaba mu bintu nk'ibi. So jeno babwira muzowashike muzoze basi tuganire muzoze naho mutoba muze kuvuga muzoze basi murabe murabe mwige murabe ibintu turiko turashira imbere kubera ibintu byose turiko turashira imbere nibyo bizodufasha mu minsi
muri kazoza. Urakoze cyane rwose. Uyo ari Ani Irankunda murundi kazi nkuko twabivuze aba hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari muri bamwe mu bigeme n'abakenyezi twabemereye ko tugiye kuza turabashikiriza ku munsi wa gatanu umunsi wahariwe twashize ingufu nyinshi zo kuganira n'abakenyezi n'abigeme. Rero nkuko twabivuze mu ntango abakenyezi n'abigeme batari bake bava mu mahanga bagenda basubira mu Burundi baterera mu buryo butandukanye mu iterambere ry'igihugu. Rero ku munsi wa gatanu niwo munsi tuganira nabo. Turagushimiye cyane rwose Ani Irankunda kwitabira ikiganiro cy'uyu munsi. Tukwifuriza amahirwe mu rugendo rwawe kumbure tuzokongera tuganire ugarutse utubwire ingene byagenze uduhe kumbure idonido igihuriro muzoba mwagize. Urakoze cyane rwose. Rero ni naho duheraje ikiganiro cy'uyu munsi muri studio mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndashimiye cyane abafashije mu buhinga bw'ivyuma na Jeffrey Mutagoma yafashije kwegeranya kino kiganiro. Ndabifuriza weekend nziza no kubandanya mwumviriza Radio Mukunda, Radio Ijwi ry'Amerika.
Abakomeje kutwumva ni Radio Ijwi.